imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabara mu kijeje cyo tituri kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umugano wa Ildefonso Rugema, umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo, yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi nk'uko vyemejwe n'abashingantahe bahoze arabizigirwa bakaba abanyamabanga bakuru w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangiricenge. Mugabekazi Rosa Paula Ibibagiza, umwana asigaye w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangiricenge, akaba ari mushiki w'umwami w'u Burundi aheruka ku ngoma umwami Ntare wa gatanu Ndizeye, akaba kandi ari mushiki w'umuganwa Ludovico Rwagasore, aherutse kwemeza icese yongera arashigikira igenwa ry'umuganwa Ildefonso Rugema mu mabanga yo guserukira inda y'ingoma y'ubwami. Yatangaje ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi. Amenyesha ko bamugomwe kubera yitaho cyane gusubiza iteka ingoma y'ubwami mu Burundi bivugwa ukutariko kuva itembagajwe mu mwaka w'1966 nk'uko abivuga. Twatumiye rero umuganwa wa Ildefonso Rugema mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mutumire ndabaramukije.
Yego me ndabaramukije.
Nasaka ndababaze mwakiye gute igenwa ryanyu?
Ego igenwa ryacu ni igenwa ritabaye umunsi umwe novuga, n'ibintu byagiye biraba kubera ingorane zagiye zirashikira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi. Hanyuma hakaba harabaye ingorane zigenda zirashika mugabo kubera bisa nuko atamushinga ntahe mu muryango yaseruka, akaba ariho rero abanyamabanga bakuru b'umwami Mwambutsa wa Kane bangomwa bakangena kuseruka uwo muryango. Ivyo rero navyakiranye novuga ko navyakiriye neza kuko nari nsanzwe nitaho cane izo ngorane zigenda zirashikira mu inda y'ingoma y'ubwami kugira tugerageze kuzitorera inyishu. Aho rero novuga yuko abangomwe kubera nsanzwe nkora n'ubuserukira uwo muryango mu ntumbero yo kugira twisubize iteka.
Mwavuze ko habaye ingorane mu nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, nimba mutabona ari ibintu by'amabanga mwotubwira muri make ibibazo aho byari byatumye bitera kugena ubuserukira iyo nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi?
Ikomeye twohera kuva u Burundi bwikukiye umuganwa Ludovico Rwagasore murazi neza yuko ari kumwe n'imboneza z'abarundi bagwaniye ukwikukira ku Burundi, ariko wewe agahita agandagugwa azira kurondera iyo ntahe kwisubiza intahe yo kwikukira ku Burundi. kufico gihe umugano wa Ludoviko Rwagasore agandaguwe harabandanije ubwicanyi bwerekana neza yuko bugamije ku guca umutwe inda y'ingoma y'ubwami aha murazi aba umugano wa Ludoviko Rwagasore agandaguwe mu 1961 harakurikiye n'ibindi bitarimo umuco yarasize abana babiri bakiri bato abo bana bapfira nka rimwe kandi atakiza cha epidemi twovuga cateye amugaje yicwa abana abo bana barapfa mu nzira zitumvikana hanyuma aho hari mu 1962
yego wivunagure bisobotse
yego me urumva rero ibintu byagiye birashika byerekeye neza yuko bigamije guhunya inda y'ingoma y'ubwami hanyuma murazi yuko acimya imyaka ine gusa Burundi bwaciye Burundi bwaciye habaye ihinduka ry'intwaro intwaro y'ubwami iratembagazwa haza intwaro ya Repubulika murazi neza iyo habaye ihinduka ry'intwaro biciye mu gikenye intwaro ije iza ivuga iheruka ivuga nabi intwaro iheruka ibyo rero nibyo noshimikira ko kuko intwaro y'ubwami yahavuye ivugwa nabi uko itari baracyoza intwaro y'ubwami mu nzira y'ikinyoma hanyuma ibyo byose kubera abitwa yuko bari mu nda y'ingoma y'ubwami baraturatuzwa bamwe barahunga ibyo rero bituma atawushobora kubwira avuge ibitari byo ibiriko biravugwa ukutariko ibyo murazi neza yuko no mu nyuma umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu yakuwe mu 1966 nawe akangazwa cyo kimwe na se wiwe mwambutsa wa kane byatumye izo ntwaro zaje ziguma zikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka aricyo gituma bace barondera umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu atakiri ku ngoma aho hari 1972 bamurondera iyo ari baramuzana kugira bamugandagurire mu Burundi ibyo byose bikaba byerekana yuko inda y'ingoma y'ubwami abari muri uwo muryango bariko baratotezwa hanyuma ntibyashoboka yuko hagira abavuga byari bigoye ubu rero tukavuga tuti aho ibintu bigeze dushaka kugira tubwire icyo dushikirije abarundi kuko intwaro y'ubwami uko yahavuye si abanyagihugu bavuriye hasi rimwe ngo bayiyamirize na gato ahubwo ari ibintu byaje ku gikenye
mwavuze ko muriko mugerageza gusubira gusigurira abarundi mwereke inda y'ingoma y'ubwami intwaro y'ubwami kugene yari imeze mwavuze ko abantu bayivuze nabi nkuko mwabivuze abayitembagaje mu mwaka w'1966 gushika ubu mukavuga ko batayumva abantu batayumva neza bayivuga utariko mwavuze ko mushaka kwisubiza iteka muzoyisubiza iteka gute muri make
murazi neza yuko ibyo n'ibintu bigenda birahinduka uko intwaro zihinduka akahise ku Burundi nikavugwa uko kari hari n'ibi byahishijwe usanga abantu bagenda baratora abarundi bagenda baratora ukuri kuri kahise muri ibi bihe hakiri imyaka 60 kuko ntushobora gutandukanya akahise ku Burundi n'ingoma y'ubwami mu Burundi n'abami mu Burundi ibyo byose bifatiye ku bwami ku ntwaro y'ubwami mu Burundi ushobora kuvuga kahise utavuze iyo ntwaro y'ubwami aha rero kugira dusubize kuvuga ngo ni kugira twerekane yuko intwaro y'ubwami yerade urumva nta ntwaro ibura utunenge mugabo tugereranije n'intwaro zaje turabona neza yuko kandi ibyo si je nyene bivuga abarundi benshi barazi ku inkoro y'ubwami yakuriye neza igihugu abantu bari bagifatanye mu nda ibyo bintu rero murazi neza yuko atana amacakubiri y'amoko yavugwa ariko ubu umukara mubona yuko ari byo biteye ingorane biteye ikibazo gikomeye Burundi aha rero nukugira kuko mu kirundi bavuga ati utazi yuva ntumenye yuja kandi igihugu kirengagiza kahise kacu nta kazoza gifise twebwe rero ntituri mu ntumbero y'ukugira ngo tuvuge yuko gusa intwaro y'ubwami yari nziza gusa dushaka kwinjira muri politiki
turaza kubigaruka ko
abanyagihugu bamenye ukuri kuri iyo ntwaro y'ubwami
tuza ku mirongo ya telefone dufise Calixte uratwumva
ego ndarumva
uhamagaye uri he Calixte
ego ndarumva neza
ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikirize
kandi mbaza umutumire
kibaze
nikiye kuri none se ko avuga ngo intwaro ya cyane ngo yongo byaruke neza kandi biboneka abana kari abumufi ujye nta bindi bindi bya byimeze bituma icyo gisabo cyabo yungu ziri hehe kugira ngo bahambwe neza cyahura ntikumva ko hari agaciro bifite ibyo bintu avuga ngo
waduze ijwi ntitukumva neza
ntibona ko mvuga ni twumva impamvu bavuga ati bosubiza agaciro kandi bagahambwa neza mu gihe atamwamasi ari kandi hari abafite icyo ni cyo cyiza ko tudafite n'agaciro ni igihe n'undi ushobora gufatira umwembere hashobora kuba hari izindi n'indi zimeze zifite itangwa na gatoya
murakoze ijwi ntiryumvikana neza ariko ibyo mwashoboye kumva ariko aravuga ngo ni kuko mushaka ngo intwaro y'ubwami ngo igaruke ngo nta bindi byaba byinyegeje inyuma ngo mwishyura
ego icyo namwishyuye ni turiko turarondera ko intwaro y'ubwami igaruka na gato si ibyo turiko turavuga dushaka yuko inda y'ingoma y'ubwami icyo twita famille royale mu gifaransa yuhabwa iteka mu gihugu ikemezwa kandi ikubahirizwa kubera ku isi yose aho intwaro z'ubwami zatembagajwe aho intwaro z'ubwami zigeze umuryango w'ubwami urubahirizwa kandi n'amatungo y'ubwami akubahirizwa amatungo nicyo twokwita patrimoine royal birubahirizwa ahantu utanga nk'akarorero nko mu Bufaransa mu Bugiriki mu Budage ni henshi mu bihugu byinshi iyo miryango irubahirizwa twebwe natwe icyo dusaba tuvuga tuti twebwe ntituje guhiganwa n'abatwara naho tuzi yuko intwaro y'ubwami yatembagajwe mu gikenye n'abasirikare twebwe ntituba turavuga ngo igaruke nabisiguye ndavuga nti intwaro y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga y'Uburundi kandi nuvuga kahise k'Uburundi utavuze intwaro y'ubwami kandi gushika ubu nta bantu berekana yuko intwaro y'ubwami ari ico yoba yaratwaye nabi hari ico abarundi boba bayinegura cane arico gituma tuvuga tuti abakomoka mu nda y'ingoma y'ubwami bakwiye guhabwa icyubahiro kibakwiriye batiwe baraja kuvuga ngo bagire ko bahiganwa n'abanyepolitike ahantu utanga n'akarorero nko mu gihugu cy'Uganda abami baracubahirijwe reka mu bihugu by'akarere abami barubahirijwe muri Congo aho muri reka n'ukuri ibihugu byinshi ibyo bintu byo guhabwa iteka birakwiye tubona ko bikwiye aha rero twebwe duserukira inda y'ingoma y'ubwami twebwe dushaka kugira duhabwe ijambo mu gihugu mugata ijambo ryo kuvuga politiki ari ijambo ryo kugira turabe ingene abarundi dusubira kunga n'abasokuru ku mico n'akaranga byamye bituranga kuko ibyo bintu biriko biratituka cyane abarundi dusa n'uko umenga turiko akahise ntaco kakitubwira nkuko nabivuze iyo ngucirengagiza akahise kacu nta kazoza gifite ni nzira yo kugira turabe yuko ico iryo yubahirizwa rishobora no gutuma abarundi basubiza hamwe murazi neza yuko ingorane nyamukuru iri mu gihugu yatumye abarundi ituma abarundi bangazwa abandi bakishwa ku bwinshi bifatiye ku macakubiri y'amoko twebwe tubona yuko duhawe uruhara dushobora kugira icyo duterereye kugira abarundi basubize hamwe
tugaruka ku mirongo ya telefone Charles ari ku murongo Charles watumva
ndabumva neza amahoro
amahoro uhamagara uri he Charles
ego
wo ufise ikibazo ubaza ufise icyumviro shikiriza ugerageze uduze ijwi
ikibazo nashaka kubaza icyo yise ijambo ariko ntasigure ko iryo jambo ari ivuga ijambo guhabwa ijambo mu gihugu numva umwenda harimo interrogation ijambo iyo ukoresheje akantu ijambo guhabwa ijambo icyubahiro ugahabwa ijambo mu gihugu ndumva umwenda haba hagiyemo inzira za politiki ama kukerekeye guhabwa aho batura aho baza nk'abantu bigeze kuba barongoye igihugu ibyumva ntacyo bitwaye bo babibabuza ariko ikintu cyo kuvuga ngo bahabwe ijambo ndumva umwenga aho bahagarutse bya bintu nyine by'intwaro ya cyane ndabyumva neza nubwo atari kubisigura za nyakubahwa batari kubisigura kubera bo bavuga ngo bahabwe ijambo abo bo bavuze ati bahabwe ijambo urumva ni nk'uko abantu bose bo baratwaye uburundi ku buryo banka bakomoka kuri bagaza ntibantunganya buyoya urumva bose boca bahabwa ijambo kubera nabo n'abantu nabo bigeze kuba batwara uburundi sinzi ijambo yavuze icyo ashariye atase kusigura
reka aragusigurira murakoze mumusigurire
ego murakoze ego me kuhabwa ijambo si ukuvuga kwinjira muri politiki siko nabivuga nibaza yuko icyo bo gifatira cyane guhabwa ikibanza mu gihugu nk'uko nabisiguye washaka naho hari abami naho hari abandi bigeze kuba intwaro z'ubwami mugabo bakaba bubahirijwe guhabwa ijambo si ukugira uje imbere y'abanyagihugu nka kujya abanyepolitike babikora njyewe navuze yuko umuntu yo kwibanda cyane ku bintu bijyanye n'imico n'akaranga by'u Burundi ahantu uguha nk'akarorero murazi neza yuko intwaro y'ubwami yari itunganijwe imyaka itari mike imyaka irenga 500 washaka bamwe baravuga yuko ifise n'imyaka irenga 1000 urumva hari ibintu bitunganijwe hariho amabanga akomeye atarengwa hariho imiziro aho rero iyo tuvuze imiziro no kuvuga ikintu kizira ikintu utarenga ko urumva rero hari aracariho ibimenyetso by'intwaro y'ubwami ibyo bimenyetso bikomeye washaka dufatire kuri izo z'imico n'akaranga by'u Burundi ingoma z'u Burundi ingoma z'u Burundi buya ni ikintu cyategerezwa kugira aho gikukira imico n'akaranga by'u Burundi ntibizategerezwa kuba ibintu urwego rutwarwa n'abanyepolitike kuko ubu kubera igihugu cinjiye muri demokarasi abanyepolitike baraza bakagenda urumva barakuranwa mugabe imico n'akaranga by'u Burundi bigumaho ibyo rero nicyo tuvuga tuti umuryango w'inda y'ingoma y'ubwami urakwiye guhabwa iyo teka ryo gukurikirana imico n'akaranga by'u Burundi kugira bigume bihuza abarundi ni muri iyo ntumbero navuze yuko twohabwa ijambo tukagira ingene dusubira kunga n'abanyagihugu bazi neza akahise ku Burundi bazi neza amabanga bari bafite ibwami bazi neza ingene ibyo bintu bijanye n'imico n'akaranga byo kubahirizwa
makoze tufise Celestin niyo mwongere uratwumva
Ndumva.
Kuri he Celestin?
Ndi muri Tanzania.
Ufite ikibazo icyumviye?
Bo, yewe nani ufite ikibazo nashaka ndamubaze.
Mu kibazo?
Ego. Ndaramukije mutumire.
Ego ndabaramukije.
Hanyuma ndumva ko mufite ibyumviro byiza cyane ku bijyanye no guhabwa ijambo mu gihugu nk'abami. Jewe nani ufite ikibazo cyo kubaza uradire ibiringo abami batwaye mu Burundi ukaraba n'ibiringo Repubulika zigiye zitwara za nyuma za demokrasi. Nashaka ndakubaza ikibazo mugiye kuzokora gute hamwe mworonka ijambo nk'abami mu gihugu ko mutokwisunga ibiriko biraba nka mu bino bihe na cyane cyane mu kwisunga amacakubiri kwisunga ibintu bimwe bimwe bijyanye na politiki kuko kirya gihe abami ntabwo mu ngo bakoresha politiki bakoresha ibintu bisanzwe atari ibyo kuvuga mu bya demokarasi nashaka kumbaza mbega mwe kuzokora iki hamwe mworonka ijambo mu gihugu cy'u Burundi
mu gihe twohabwa icyo kibanza cy'iteka niko novuga kubera si kibanza cya politiki aho nagira nsubire ndakubwiye neza yuko twebwe ntitushaka kwinjira mu gihugu kugira duhiganwe muri politiki ibintu byose bugira aba muri demokarasi hariho demokarasi kuri repubulika hakaba na demokarasi ku ntwaro y'ubwami nk'uko biri aha mu Bwongereza biri mu Bubiligi bwadukolonije muri za Denmark za hehe aho o demokarasi irakora neza ku ntwaro y'ubwami mugabo twebwe nk'uko turabwira twebwe ntidushaka gufata icyo kibanza cy'umwami inkuba z'ibindi zisangira igicu nk'uko bivuga mu Kirundi igihugu kirafise abakirongoye bakiramutswa ku ntwaro ya Repubulika aho rero nibaza yuko twotandukanya ibintu naho tuzi neza yuko iyo ntwaro ya Repubulika yaje ku gikenye kandi insiguro yayo abanyagihugu gushika uno munsi ntibayizi ntibazi ico arico twebwe dufata yuko intwaro ya Repubulika ari intwaro ya kavantara murumva yuko tukiri mu ntwaro ya kavantara aho rero izo kugira abanyagihugu babisigurirwe babyumve ntizi ibintu twoza ngo dusigure kugira tuje guhiganwa n'abariko baratwara twebwe dushaka ikibanza bishingiye kubungabunga kugumana imico na karanga by'u Burundi hanyuma ibyo nabyo iyo bikozwe mu ntumbero nziza bituma abanyagihugu bashyira hamwe nk'uko byari biri kera ku ntwaro y'ubwami abanyagihugu barashyira hamwe kandi buri mwaka burya hari ikintu hari umugigwa wakogwa abarundi bakwiye kwibuka umuganuro wari mugigwa ugigwa n'umwami uhuza umwami n'abarundi bamabiye bibuka buri mwaka yuko imiryango y'abarundi bagize urunani inyuma y'umwami umwe se barundi ivyo rero nk'ico ni kimenyetso gikomeye cahavuye hano abarundi ugusanga ya miryango irasanzaye burya mu ntumero nziza twovuga yuko uwasenyuye uburundi yasenyuye ingoma y'uburundi kuko ivyo bihugu vyadukolonije bubu barashafise intwaro y'ubwami mugabo twebwe barayisenyuye urumva gusenyura uburundi kwabaye gusenyura ingoma y'uburundi
dufite Nestor uri ku murongo uratwumva
ndabumva
uhamagaye ihe
ndabahamagaye ndi muri Kenya
ufite ikibazo ubaza umutumire icyumviro shekiriza
ego me hariho ikintu nashaka kubaza
mu kibaze
urabona yuko ahanini bariko bavuga ku kibazo kijyanye n'ingoma ya cyami uranyumva
ndabumva
ariko jye ku ruhande rw'iwanjye ngerageje kuraba nubwo aho hariya mu banyamahanga ingoma ya cyami gisanzwe ikihari natwe ngaha mu Burundi iwacu ugasanga reka mvuga ari iwacu mu Burundi ugasanga hariho intwaro novuga nke ya politike itari ya cyami ihindagurika rimwe na rimwe ngiye kubiraba ndabona umengo nibyo biba bikenewe cyane ku ruhande rw'iwanjye kuko ni hahandi uzosanga umwe bavuga ngo hariya hari umwami ngo hanango hari umukuru burya Afrika turafite ikibazo ari nta mpamvu bishobora nko kuba nkajya mu Bwongereza ahageze igihe bakiyamiriza uyu mwami yimitswe umuhungu wa Elizabeth Queen bagashaka kwiyamiriza bavuga ngo ntibikenewe kuko rimwe na rimwe kibonekana ko menya igihugu gitwawe n'impande nyinshi n'abategetsi benshi batandukanye bigatuma ibintu bibaye ibintu by'akajagari rero ikibazo nari mfite none iyo ntwaro ya cami ifite intego nk'icyanke kugira ngo ibyo bintu bijyanye no kugira ngo ibya cami bigaruke mu Burundi bishingiye kuki ko mbona umengo ku ruhande rw'iwanjye sinabibona neza hanyuma ikibazo kigira kabiri mbe ntimubona yuko bishobora kuzana ingaruka mbi hagati y'abasanzwe bakora bari mu za politiki hamwe n'ibijyanye n'ibya cami bikazotuma habaho imigwi hariya bamwe bari ku ruhande rwa cami bamwe bakasaba bashaka kwiyitirira abandi tuise turi mu mugambo yo tugomba yuko igihugu ari cy'iwacu ibi ni ugasanga bitazana akajagari bigatuma mu Burundi hongera kuba bya bintu by'amacakubiri ukumva ngo hamwe n'abaganwa abandi n'abandi nashaka kumenya ku bintu nka mwe nivyo kugira ngo bashobore kutahura.
Murakoze Nestor. Ildefonse mu musigurira numva umenga abamaze guhamagara ntibumvise uko wabisiguye urasigura ko mudashaka gusubira muri politika ko numva ukuntu baguma babaza bumva umenga muje kugira politike mu Burundi.
Ego je nibaza yuko ngira ntiyo abyumvise neza sinzi ko ari bose mugabo nibaza ko abatagarutse ngo bambwire yuko insiguro natanze atariyo mugabo icyo nabavuga ni uko hadufatiye cyane cyane ku kintu kijyanye n'imico na karanga by'u Burundi sindiko ndavuga kuja muri politiki aha nosigura ibyerekeye izo ntwaro z'ubwami navuze zoba ziri ngaha mu Bwongereza canke mu Bubiligi canke handi canke intwaro y'ubwami yari ya iyo bita monarchie constitutionnelle ivuga neza yuko umwami ahangamye mugabo atari watwara hatwara umushikirangoma wa mbere nk'uko birahandi izo rero sizo turimwo twebwe tuvuga tuti umuryango w'ubwami niwubahirizwe wubahirizwe uhabwe ikibanza mu gihugu hanyuma si ukuvuga ngo turiko dusaba ngo tuje muri politiki mugabo turavye amasezerano ya Arusha tukaraba ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya kane baremeza barareba atanga uburenganzira umugambwe cyangwa umuhari uharanira kugarukana intwaro y'ubwami ibyo rero twibaza yuko ibyo zogira igihe cyabyo burya ibintu byose intwaro yose igihugu ngene gitwagwa mu bisanzwe biva mu banyagihugu nababwiye yuko uko intwaro y'ubwami yatembagajwe s'abanyagihugu babisabye gushika uno munsi haraca imyaka hafi 60 abanyagihugu ntibigeze babazwa ibijanye n'ibyo mugabo twebwe si ibyo tugarutse ko mugabo igihe byoshika abarundi bonyene bakavuga ati twebwe tubona yuko intwaro y'ubwami yogaruka kuko intwaro ya Repubulika ntituyumva muri ico gihe nkuko ibizwa shingiro bibirekura biciye muri referendum abanyagihugu bakavuga ati dushaka gusubira ku ntwaro y'ubwami muri ico gihe birashoboka mugabo byoshoboka gute mu gihe hasanzwe hari umuryango hari inda y'ingoma y'ubwami isanzwe iri ngaho igenywe kuvamwo umwami mugabo muri iki gihe ntitwuja ngaho ngo tuvuge ngo habe referendum kandi umuryango w'ubwami inda y'ingoma y'ubwami atayiriho ata idaserukiwe aho niho twabivuga aha rero mu gihe izo bintu byo kugira habe referendum kugira intwaro y'ubwami igaruke ibyo siho turi muri uyu mwanya turiwe tuvuga tuti intambwe ya mbere ni uko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe uno munsi twebwe jewe nserukiye inda y'ingoma y'ubwami kugira ibyo bindi byose byokurikira abe ugwego rubibazwa na jewe sinokuraje nyene zo kwiyegeza abashinga kandi abafasoni batari no muwaganwa gusa bari mu barundi bose kujya imiryango yari kumwe n'umwami tugerageze twibande cyane ku miryango kurusha kuja muri izo bintu by'amacakuri y'amoko hanyuma turabe ingene twoterera agacumu k'ubumwe kugira abarundi basubize hamwe ubu ntituriko turaza kugira tugwane n'abari ku ntwaro ibyo sizo turimo na gatoya
reka tufise ku murongo kandi David uratwumva
yego ndabumva
uri he David
ndende Bujumbura
ufise ikibazo icyumviro
ndabona mbona yuko intwari ya cami yohabwa agaciro yabwe iteka mu gihugu ariko singuze ngo tuwosaba ko intwari ya cami igaruka ariko nk'uko intwari ya cami yabayeho kandi nayo yakoze ibintu bikomeye cyane kuramwe zigisana ingene baharaniye hagati ya gihugu bakagwanira bamwe mbere bakasiga n'ubuzima bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu atari muri politiki ariko bakagira nabo icyo bashyikiriza bahagira icyo bafashije bakabandanya babavuka mu iyo ngoma y'ubwami umbere batari kandi atari bake barambona amakuru amwamwe nk'ubu nabonye mbere sinzi uko bari ariko baganduka ko ni ide yabo nayo ko bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu nk'uko nabo batwara igihugu batwara igihugu bagitwara neza bakarinda ingare batugwara nk'uko n'abandi bose bari bakigwanira ni cyo cyiyumvira cyane iyo nifitiza na burano shikiriye
murakoze ndabashimiye ariko muravuga ngo kuvyo mwibaza ko mwoshira imbere ko ari mico n'akaranga ku Burundi mukavuga ko ku gihe cy'intwaro y'ubwami hariho imiziro hariho amabanga atarengwa hari navuze n'ivyerekeye nk'ingoma z'u Burundi ku cari kintu ikimenyetso ikintu kiranga ingoma y'ubwami ariko mu myaka ya vuba baravuga nk'ingoma z'u Burundi ko zazisigaye zateshejwe agaciro zisigaye zikoreshwa mu buryo butandukanye ari mu manza ari mu bintu byose bijyanye n'imico nko kuvyerekeza izo ngoma z'u Burundi cyari kimenyetso gikomeye ku ntwaro y'ubwami mu basigurira akamaro zari zifise no kugenezwa kubahirizwa
egume nibaza yuko ibyo biri mu ntumbero ibyo tuvuga irigenwa y'umuryuserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kintu abarundi bashobora gufata n'ikintu kije kuneza y'abarundi kuneza y'ukubungabunga kuneza y'ugusubira ku mico n'akaranga biriko biratituka ku byerekeye iby'ingoma z'u Burundi mu bisanzwe murazi neza yuko ingoma z'u Burundi hari umuryango wari ujejwe ingoma z'u Burundi urumva uwo muryango wari ufise iryo banga nk'uko iyindi miryango yose y'u Burundi yari ifise amabanga ijejwe ibwami twebwe rero tukavuga tuti umuryango ujejwe ibanga ibwami uno munsi ata bwami bukihari uwo muryango wisanga we utagifise aho ukukira twebwe rero tukavuga tuti kugira imico n'akaranga by'ubundi tubigarukire twebwe ntibidutere isoni cyane ngo tugire ngo izo batari byo twebwe dusaba turasaba yuko kandi iyo tuvuze turasaba turasaba ego abatwara nibo bazi imbere mugabo turasaba abanyagihugu badushigikire izo ngoma z'u Burundi dusubire tuzihagararire icyo ni ikintu gikomeye cyane ingoma z'u Burundi no babwira yuko zapfakaye canke zabaye impfuzi kujya abarundi bashobora kuvuga ati igihe batembagaje ingoma y'ubwami abarundi benshi baravuze ati turabuze se barundi tubaye impfuzi ingoma nazo zabaye impfuzi mu barundi urumva ingoma zavugirizwa umwami gusa urumva rero muri iki gihe zivugirizwa bose uwikoze ku mufuko aravugirizwa ingoma ushatse arazivuza nuwaraya sahuye itunga igihugu ashobora kuvugirizwa ingoma ibi nibyo nibintu twebwe tuvuga tuti ibyo nibintu bitegerezwa kugira uruhara runini kugira tubigarukire ingoma murazi yuko kubera ingorane zihite mu gihugu zagiye hanze abahunze barazijana bakagenda barazivuza mugabo uko niko gutakaza umuco urumva iyo zigiye hanze aho bari muri Tanzania bari mu Kongo bari mu Rwanda izo ngoma tuzohava dusanga hari ingoma izo ngoma nyine abanyekongo basigaye bivugiza abanyetanzania basigaye bivugiza abanyarwanda basigaye bavugiza mugabo zifise icicaro gikuru iyo ziva mu Burundi kandi izo ngoma mukaba muzi neza yuko gushika intwaro y'ubwami havuye nta wundi muntu yavugirizwa ingoma byavu zari zifise amabanga yazo aha rero nicyo gituma notera washaka akamo nk'abatimbo abatimbo saba abantu bavuze ingoma gusa abatimbo n'umuryango w'abarundi warujejwe kuvuze kugukana kubungabunga ingoma z'Uburundi harimo n'abantu n'umuryango bita abanyuka abanyuka nabo nyine bari bajejwe ingoma z'Uburundi abo rero mu gihe twebwe twemejwe cese tukaba turi mu gihugu boheza bakamenya iyo bashobora kuvuga bati twebwe dukukira kumuganwa aserukira inda ingoma y'Uburundi
yego
aho niko byogenda
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye iki kiganiro muri sanga turiko tuvuga kwigenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu Deowa turabaragiye
dashaka tuza ku mirongo ya telefone dufise Eric uratwumva
ndabumva cyane
uhamagaye urihe Eric
ndabahamagaye no mu gihugu cya Uganda mu gihugu cya Kampala
ufise ikibazo bazo mutumire icyumvire ushikiriza
mu bisanzwe arakaba turatenda mubaza mbere na mbere mbanze kumuramutsa amahoro y'Imana namwe banyamakunda baramutije mwese
namwe nanjye nabaramukije murakoze ubira dusangira ikiganiro
ama makoze ama jewe aho mperereye ndiko ndaraba ahagiye cya Uganda ni igihugu kigendera ku mico kirafise bafise umwami kandi hakaba hariho na perezida mbere ntarazi ko namwe ko igihugu gifise umwami ariko nagiye kumenya inge zino niho nabonye hari umwami rero igihugu cy'u Burundi ana twagiye turata imico yacu bimwe n'ibindi byagiye biratituka cyane cyane nk'ikintu cy'ingoma cyocyo mu bisanzwe ibigifite ahantu tuvuga bibi hariho ikintu nkunda kubona ukabona abantu bagize imana by'ubugeni abantu afite anniversaire abwiriza ingoma mu bisanzwe kera naho ndi muto ingoma zavugirizwa umwami cyangwa perezida w'igihugu cyangwa ubundi mutegetsi akomeye mu gihugu ariko ndo turaba rero ubu byaracitutse none mwavuga ati twebwe abanyagihugu nitwe tuwushyigikira cyane cyane mbese n'abatwara igihugu none nk'ikintu nyamukuru nka twebwe abanyagihugu twokora tugashyigikira neza mbese ingoma zikongera zigahabwa agaciro ni ikintu ki kugira ngo dusubire nk'uko kera ingoma byari bifise agaciro mu gihugu cyacu hama ikindi n'impanuro no hanura aravuga ingoma warari ko batwumvira nukuri nibyo ubuzima buragoye hariho abadikora ku bw'ubuzima ariko bagerageze guha agaciro ingoma nk'ibyo ubundi nabonye abavuga ingoma bambaye kostime n'ibintu byantangaje cyane hama muri Uganda naho nabonye ibyo ubundi muri kostime bitanyeganyege abantu b'abakobwa batavuga ingoma by'u Burundi bambaye nabi ibintu byantuyetse ni cyane none intamwe by'umutumire ijambo ryanjye ni iri ni ikihe kintu nka twebwe abanyagihugu tukerera kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro hama nk'abategetsi nabo bufasha iribaza kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro murakoze cyane
murakoze Eric
ego icyo no kwishura muri ivyo nibaza yuko kandi mbanje kugushimira kuko ubivuze mu ntumbero twari ko turabishikiza yuko ingoma z'u Burundi zokubahirizwa aho turi ko tuvuga ingoma mugabo burya hariho n'iyindi mico yatitutse kubera itembagazwa ry'ubwami ingoma y'ubwami uko ndabisubiremo ingoma y'ubwami yarifatanye n'imico na karanga z'u Burundi aha rero ico twebwe dusaba dusaba abanyagihugu cyane cyane burya abanyagihugu icisha u Burundi hajya nuko kuva ingoma y'ubwami itembagajwe abanyagihugu bafashwe nk'abantu b'inkehabwenge abanyepolitike bahava bafata yuko ibintu byose ari bo babifata mu ntoke mugabo burya abanyagihugu nibo bazi akahise ku Burundi abantu bose bandika akahise ku Burundi barasubira mu banyagihugu bakaja kubabaza ingere ibintu byari bimeze bakabishyira mu nyandiko ariko umunyagihugu arabigumana akabiraga umwana n'umwuzukuru uko niko akaranga niko akahise ku Burundi kabungabungwa mugabo rero aha icyo nagira mvuge kuri icyo kijanye icyo abanyagihugu bofasha kugira nk'izo ngoma zisubire guhabwa agaciro zisubire kugira ibanga nk'uko byamye nuko abanyagihugu bosubira bagahabwa ijambo bakagira icyo bivuze ko cyane cyane navuze imiryango yari ijejwe iz'ingoma y'u Burundi nk'abo banyuka abo batimbo bakagira ijambo bavuga mugabo iryo jambo bavuga si jambo rijanye no gushikiriza abanyepolitike kuko abanyepolitike baraza barakuranwa bakagenda barabisikanya umuntu agatorwa kubera avuye mu mugambi kanaka akagenda mugabo ugasanga ya miryango ijejwe ikinakiriya bari bajije ikinakiriya mu nda y'ingoma y'ubwami bakabura uba bambaza iyo babona ikintu kiko kirononekara nk'aho batimbo turazi neza ko nabo nyine bibababaza kuko ingoma ni zabo hama bakumva ziko zivugizwa bakabona zivugizwa abantu bari bo bose zivuzwa n'abashaka mugabo bakabura aho bitwa babishikiriza twebwe iki kibanza cacu cyo guserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kibanza gishobora korohereza abanyagihugu bagifise ayo mabanga kugira bamenye abo baganira kugira babungabunge iyo mico na karanga
bandanye
batukuzwa ngoma bafatire ingene twibwe twuje imbere tugahagararira izo ngoma z'u Burundi
Pacific ari ku murongo Pacific uratwumva
urabumva cyane
uhamagaye uri Pacific
ni Burundi mu Kayogoro kama kamba
uvese kibazo baza icyumvira ushikiriza
ni cyumviro kiri kumenya ikibazo mbaza umutumire nongera nterera
mubishikirize
manze kuramutse umutumire kandi namwe mwanyakiriye hanyuma usanze n'isi ariko cyumviro mu Burundi mbe navuga ko twataye akaranga ariko ntitwataye akaranga nuko abadukanguriye bagiye batitura ibijyanye n'akaranga kacu kuko ye nakuze numva ko dufite imiryango dukomokamwo nuko muturage ukivuga ariko iyo miryango ubu nikivugwa ba ukwishira imbere amoko umuntu kumenya ngo naka bari mu bwoko buhe aho kumenya ati ari mu muryango uwe kuko twese turabarunda ariko turafise imiryango dukomokamwo rero nibaza ko hamwe bari kuba bidufata n'ubuzi imbere natwe abanyagihugu tukabashigikira kugira ngo iteka Uburundi bwahoranye imbere y'uko abakoloni baza kudukoroniza tukarigarukana kuko twego tubikahise ku ntwaro ya cami hari ibintu byinshi byariho ariko ubu byaracituze twagiye ngo turi muri demokarasi ariko demokarasi ugiye kuraba iyo demokarasi iragoye ariko nibaza yuko bogerageza hakabaho urwego rujejwe ibintu by'ingo n'imiryango ibintu kahise ku Burundi imico kama y'u Burundi ikagira ahantu ibarizwa neza ku buryo umuntu afite ikibazo agira aho yitura kubera ko nk'ubu mugenzi wanjye kwa gikazi yabagize yavuze ku bijyanye n'ibintu bijyanye no kuvuza ingoma usanga buri ngoma unagize ubugeni imanza zitandukanye ziriko zivugirizwamo ingoma abantu ngo tugasanga ingoma nta gaciro bakiyiha ariko ari ingoma yari ifite icyo yerekana ku bijyanye na kahise k'u Burundi n'imico kama y'u Burundi
ego mubaze icyo kibazo
rero ego hanyuma nashaka kubaza none ni igiki bariko barakora kugira ngo ibyo bibazo bitatorewe inyishu tubona igihe turimwo ko tutari ko tujyana n'ibihe byerekana Burundi muri kahise ko ariko tugomba gusubiramwo barabona yuko mu nzego zitwara igihugu bazobibemerera nicyo kibazo
murakoze
ni igiki bariko bakora
heraheza
n'igiki bariko bakora kugira ngo ibyo bintu bifate intumbero kugira ngo umwe umunyagihugu mutoyi ujya twokwita mutoyi azabimenye amenye n'ukungene ashobora gushyigikira icyo cyiyumviro kuko nk'akarorero nivuge nka jyewe ndumva ko imico ya kera tuteza kuyishyiramo kugira ngo tunagure indero y'urwaruka n'akazoza k'igihugu murakoze
murakoze ndabashimiye Pacifique bamwishyure mutumire
ego ego murakoze cyane ku ntererano watanze ku byerekeye ingoma hanyuma kuri ico abajije yuko ati mbega abatwara abo bifata gute buvyemera gute burya nsubire ndabibabwire hajya imico n'akaranga by'u Burundi byari bifatanye n'ingoma y'ubwami mu Burundi aha rero igihe haje nshaka mvuge yuko ibyo bintu murabona intwaro ya Repubulika mu bisanzwe byitwa kwinjira muri demokarasi hakaba amatora ibintu bene n'ibyo mugabo imico n'akaranga kugira byubahirizwe kugira bibungabungwe biteza kubungabungwa n'urwego rw'amaho no kuvuga abanyepolitike ntibashoboye kubungabunga imico n'akaranga by'u Burundi turazi yuko iyo habaye leta bashiraho ubushikiranganji bw'imico n'akaranga ariko ubwo bushikiranganji ababutwara baba bavuye muri iyo migambwe kandi baba baravye ubushobozi bafise kugira babibungabunge ikintu kibuze rero ni ubwo rwego ubwo rwego mvuga n'uru twebwe tuje guserukira no kuvuga guserukira inda y'ingoma y'ubwami ishobora gukorana n'imiryango y'abarundi imiryango y'abarundi yari ifise amabanga yari ijejwe ubwami abagifise ayo mabanga abagifise izo bashobora kujejwa muri iki gihe turashobora kuvuga tuti boba bafise aho bavuga ati abo tubishikiriza nabo kugira mu ntumbero yo kugira turabe neza tubungabunge iyo mico n'akaranga aha nariko ndavuga nk'ibyerekeye izo z'ingoma ubu baba bafise ibyo baza kutubwira n'abaserukira inda ingoma y'ubwami kugira ubwo rwego rwameho ariko nk'uko mubizi nk'uko mumaze kubibona murabona neza yuko imico n'akaranga by'Uburundi bitituka kubera abanyepolitike ntiba bishoboye kubera n'abantu baza bagenda uko niko demokrasi imeze mugabo ubwo rwego rwamaho ariko dushaka gusobanukira tutinjiye muri politiki nizo nizo turiko turasaba abanyagihugu ubwabo ubwa mbere kuko abanyagihugu nibo bashobora kuvuga bati ubwo rwego turarushigikiye dutaka kurubaho nabahaye akarorero izo ngoma tugasubira tukabiha tukabinagura bigasubira bikagira ingoma zigasubira zikagira agaciro hanyuma ikindi naco burya sinotinya kubivuga abarundi bamaze kuza turegerana kugira turabe yuko twasubiye kuja hamwe ntacuza yuko n'uwo muganuro twukora twukora mu ntumbero yo kugira abarundi basubire baze bararonka ico bahurira ko kujya kwa kera abantu bashobora kuyikumva nk'uko umuganuro nk'uko babivuze nk'uko abo bamenyesha mana baje bavuga ngo ni umugigo w'abapagani izo bibusibyo ibyo navyo nyine nagira ndabibutse yuko abarundi dukwiye gusubira ku mico yacu kugira dusubire kuba abarundi kuko abazungu nico batwicishije batweretse yuko ibintu byacu ari bibi tubireka tugafata ibyabo izo nabyo murabona yuko twatwaye nyabahururu kuko turiko twata imico n'akaranga byacu ubu rero tubona yuko ibintu nyamukuru izo ngoma jewe nk'uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami ndavuga nti twozihagararira
murakoze
izo umuganuro woba nawo nyine twowuhagararira mugabo tukawuhagararira tukavuga tuti turi umwami cyangwa ni sebarundi
reka
tuzigira mu nzira yo gusubiza hamwe abarundi
tuvuze ku mirongo ya telefone tugaruke hari Benoit turindiye ku murongo uratwumva Benoit
ndavumva
Benoit uvunagure umwanya ugiye kugenda nimba ufite ikibazo cyangwa icyumviro nyarutse
ese inyungu yabiriye ku muturage ugiye kujya mu bwami kandi azi ko asize guverinoma cyangwa wumva ibyiza abaturage bakabaye ubwami baburika kubera ko ibyiza guverinoma niyo yakabaye igihe kiza ku muturage kuko numva ubwami n'ubundi ntabwo bwagira ikintu bugezaho umuntu nk'uko mbere byahoze n'ubundi bwarateranaga bukarwana hirya no hino
murakoze turamutaye ku murongo Benoit mbwa icyumviro yashikirije twacyumvise nashaka ndababaze ikibazo amasaha ariko arayitera nk'uko muri hanze y'igihugu muri i Londres mu Bwongereza mwaba mubona ko ijwi ryanyu mu byo muri ko musaba ryo barishyika kure cyangwa murafise ababaserukira mu Burundi
biragoye kugira umuntu avuye ngo arafise abaduserukira ntituriko turakora ibintu nk'uko twaba turiko turiyamamaza cyangwa turiko turashaka abadushyigikira mugabo ndabisubiyemwo ibi ni ibintu sinova ngo nibishasha mugabo dushaka kugarukana ikintu twofatira ko cya kera gishobora gutuma abarundi dusubira kuba abarundi aha jewe rero icyo mvuga nk'uko turiko turabisigura umunyagihugu wese ahari akumva yuko ibyo turiko turashikiriza bishobora kugira kunguko ku buzima bw'umunyagihugu ku byerekeye ibyo bijanye n'akaranga n'imico by'abarundi uyu ni we yoheza akanshigikira agashigikira icyo cyumviro hanyuma na jewe hageze ko ntaha icese nkataha nzi neza yuko nakigwa muri icyo kibanza cyo kugira tubwire agacumu k'ubumwe duterereye mu kugira abarundi tubasubize hamwe tubicishije mu bintu by'imico n'akaranga by'u Burundi urumva rero sinovuga ngo ndafise
abanserukira mugabo turazi neza yuko hariho abashigikiye sindiko ndishira imbere nk'ugomba kuja gutwara cyangwa kugira gute ni icyumviro cyari gisanzwe kihari tubona yuko cyoshigikirwa kugira abarundi tureke gusamazwa na politike kuko abarundi muri iki gihe bose basa nuko umenga bagiye muri politike gusa hanyuma dusanga twaribagiye imico nakaranga byaho
imbere ko turangiza hasigaye nk'umunota umwe nashaka ndababaze muri ibyo byumvire muri ko murashikiriza byo gushigikira karanga agateka na karanga mu Burundi hari abategetsi mu Burundi mwa muravugana ku byerekeye ico cyumviro
nkuko mwabitanguye igenwa ryanje nk'userukira ingoma y'ubwami bibaye icese mu ndwi nta zitatu zine ziheze ivyo rero no biracari bishasha twarandikiye umukuru w'igihugu kugira tumumenyeshe yuko hari userukira inda y'ingoma y'ubwami ivyo rero ko hari kubimumenyesha si kumusaba uruhusha no kubimumenyesha hanyuma mugabo bikenewe yuko babishyira imbere nk'uko tugiye kuzobisaba batwemeza icese nk'uko twabyanditse muri iyo kete hanyuma baduhe ikibanza cy'iteka mu gihugu kuko duserukira inda y'ingoma y'ubwami ifise ifatiro abanyagihugu bose bafise ku ifatiro nk'uko cyari gihe abarundi bari babanye neza atamacakubiri yari ahari kandi ku bijyanye n'imico na karanga byari bimeze neza ubiko biratituka rero ariko turaba yuko umukuru w'igihugu bashobora kubyikira muri iyo nzira
murakoze cyane murakoze yari umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenewe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi yakaradushikiriza ivyerekeye ibyo yishinze inyuma yuko agenwe muri ayo mabanga dushimire rero umutumire muganwa Ildefonse Rugema dushimire kandi namwe mwese mashobora kudukurikirana n'abasabye abahamagara gasaba ibibazo akabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyumviro mugire ibihe byiza
It's an MP record. Dr. Tamash production.
Holy seven, your son. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya hushe veshi. Muri franga ya kose vjishi. Agasaro kaburaga kabone keveshi.
Aha, kabone keveshi. Ejo hisa na yo ya kose vjishi. Tusuturu kena muzika ya kose jinsi Amerikana Iwayo munara Ejo hisa na yo ya kose jinsi Tusuturu kena muzika ya kose jinsi Amerikana Iwayo munara
Iwayo munara